Tashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri micro muzindukanye na Joy Diane ni nahaze amakuru twafitiye muri kano kanya tuyahera kuyagezwe hirya no ku isi na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Waramutse Diane mwaramutse namwe inshuti muduteze amatwi amakuru tubafitiye duhere ku gikombe cy'ibihugu by'i Buraya aho Ubutaliyano bwatsindiye igikombe cy'ibihugu byo mu karere ku Buraya ku munsi w'Imana bwatsinze Ubwongereza ku mapenalti 3-2 inyuma yuko iyo migwi iserukira ivyo bihugu byombi inganije igitsindo ku kindi mu kiringo cy'iminota 19 yagenewe mu bisanzwe urukino rw'umupira w'amaguru n'iminota 30 y'inyuma yaho nkuko bitangazwa n'itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ubaye ubwa mbere Ubutaliyano utsindiye icyo gikombe kuva mu mwaka w'1968 ubwo rukino rwabereye mu kibuga cy'umupira w'amaguru cya Wembley kiri ku mugwa mukuru w'Ubwongereza Londres nigo rukino rwa mbere rw'igice cya nyuma cy'igikombe cy'ibihugu by'i Buraya utatuwe n'amapenalti kuva Czechoslovakia itsinze Ubudage bwo mu burengero mu mwaka w'1976 Ubutaliyano bwatsinzwe mu gice cya nyuma cy'iryo higano mu mwaka w'2002 no mu mwaka w'2012. Itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters rimenyesha ko Novak Djokovic wo mu gihugu cya Serbia aza ubwa mbere ku rutonde rw'abakinnyi bakomeye cyane mu rukino rwa tennis ku isi yatsinze ku munsi w'Imana ihiganwa rikomeye rya tennis rya Wimbledon yatsinze Matteo Berrettini wo mu Butaliyano mu maseta 3-1 ku manota 6-7, 6-4, 6-4 na 6-3. Intsinzi igira ya gatandatu atahiye mu ihiganwa rya Wimbledon. Muri rusange amaze gutsindira amahiganwa akomeye ya tennis 20 anganije n'abandi bakinnyi bakomeye ba tennis Roger Federer wo mu Swiss na Rafael Nadal wo muri Espagne. Yarabahayagize mu kuvuga ko ari abakinnyi rurangiranwa muri tennis avuga ko ari bo bakinnyi bahiganywe nawe bikomeye cyane muri ubwo rukino ngo niyo mpamvu bibandanya kumuha inguvu kurushiriza. Djokovic afise imyaka 34 muri kigihe avuga ko imyaka 10 amaze akina tennis urwego rw'ababigize umwuga ari ikintu ikomeye cyane kuri we kandi ko azobandanya ahiganwa. Tukivuga ku makuru yo mu mahanga isanganya ya bisi yahitanye abantu 12 muri Turkiya uretse abapfuye n'abandi bantu 26 barakomeretse igihe iyo bisi yari itwaye abimukira yagira impanuka mu buseruko bw'igihugu mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu mu gisagara cya Van kiri mu buseruko bw'igihugu hafi y'urubibe n'igihugu cya Iran. Itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bufaransa AFP imenyesha ko mu bapfuye harimwo abimukira 12 n'umuntu umwe yafashije mu gutegura kubatwara. Abakomeretse bajanywe mu bitaro mu gihe nyeniyo bus yatawe mu mvuto. Tuze muri Afrika itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ritangaza ko amamangazini yasahuwe mu ijoro ryashiriye ku munsi w'Imana igice cy'ibarabara rikuru kirugagwa igihe abantu bari bitwaje inkoni bariko bakora imyerekano mu gisagara cya Johannesburg ku munsi w'Imana. Uruhagarara imbere y'uko rukwiragira rwari rushimikiye mu ntara Zuma akomokamo ya KwaZulu Natal aho yatangwe igihano cyo gupfungwa amezi 15 kubera yakengeye ingingo ya sentare yo kwitaba urwego rw'ubutungane rujejwe amatohoza ku byaha bya ruswa yagiriza iyo ari perezida. Naho muri Ethiopia itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bufaransa AFP rimenyesha ko umugambi uri ku butegetsi Prosperity Party wasinze amatora y'abashinga amateka n'amajwi menshi nk'uko ivyavuye mu matora vyabyerekanye ku munsi wa gatandatu. Ivyo bizotuma Abiy Ahmed agira ikindi kiringo gishasha cy'imyaka 5 mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere. Umugambi Prosperity Party watsindiye ibibanza 410 ku bibanza 436 mu nama y'abashinga amateka y'igihugu hisunzwe ivyavuye mu matora vyashikirijwe n'urwego rw'igihugu rujejwe amatora. Ivyo biharuro vyerekana ko imigambwe itavuga rumwe na leta hamwe n'abakandida bigenga batsindiye igitigiri gitoyi cy'ibibanza mu nama nshingamateka.
Fidel Niyongabo urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza. Haya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri website akaburungu radio ya Juve wa akaburungu.com. Inchuti bakunzi bacu nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31, 41 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya radio Inchuti ya bose ku munsi wa gatanu w'inondwi igisata c'Ikirundi n'Ikinyarwanda cha radio yanyu ijwi rya Amerika kizokwiza imyaka 25 iheze gitangiye kubashikiriza ibiganiro na makuru atandukanye.
Ikingenzi dushyira imbere kuri rya Amerika nuko dukoreza abatwumva tugira ingufu zo kugeza amakuru kubera ko twumva ko namwe mwitanga mwivuye inyuma mukaduha amakuru kugira ngo tuyatangaze muzabikomeze.
Uyu ni Etienne Karekezi atwaye igisata c'Ikirundi n'Ikinyarwanda ku ijwi rya Amerika. Ino nkuru y'isabukuru igira 25 ya radio yanyu niyerekeye umutekano muke ubandanya kuvugwa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Turazirambura mu kanya gato mugume hagufi ya maradio yanyu. Amakuru yacu tuyahera mu gisata cy'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Abantu barenga 10 aribo bamaze kumenyekana ko baguye mu mirwano yahuje igisirikare cya Kongo n'imirwi itwaje ibirwanisho kuva ku wa gatandatu. Iyo ngwano iri kwibera mu misozi ya Minembwe iri muri territoire ya Fizi intara ya Kivu y'Epfo, ikaba yoba imaze guhitana abasivile barimo abana. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Nkuko bigaragara mu itangazo ry'umuvugizi wa gisirikare muri aka karere, Captain Dieudonné Kasereka avuga yuko mu ntambara yabaye kuveje ku wa gatandatu n'uyu munsi ku cyumweru hagati ya FARDC n'ihuriro ry'abagwanyi ba makanika Twigwaneho, Gumino, Android na FNL, igisirikare cya Congo cyapfushije abasirikare 5 hakomereka abandi 14. Ni mu gihe ku ruhande rw'abanzi bagwanya FARDC avuga yuko bapfushije abantu 15 naho 35 barakomereka. Gusa umuyobozi w'akarere ka Minembwe Gade Mukiza Nzabinesha wavuga yuko mu bantu baguye muri iyo migwano harimo abasivile barimo n'abana bato b'abakobwa.
Kuri none abasirikare baduse barasa za runundu kabakire obashuri barashe amasasu menshi n'amabomba menshi ariko ntabariko babasubiza nyine barashe bonyine gusa nko gutera ubwoba barashe amasasu menshi tuturamenya amagega y'abantu boba bapfuyeyo ngiyo ejo wenda no mu ijoro niho twashoboye kumenya abasigire 5 bapfuye barimo akana k'agakobwa hari ibombe yaguye aho bihishe ako kana amafragment karagafata karapfa.
Kamasa Ndakize ni umuyobozi w'abagwanyi ba Twigwaneho Defense Civile yo mu bwoko bw'abanyamurenge aranyumuza ibivugwa na Kapiteni Dieudonné Kasereka ko bapfushije abantu 15.
Abo bantu bose ari abakomeretse ari abapfuye aravura. Ibyo ngibyo ndatekereza ko ntaba ari inzozi n'ibyifuzo bye. Kwari umunyamakuru w'igisirikare cya Congo afite kamera akoresha mu itangazamakuru rye nagaragaze amafoto y'abapfuye n'abakomeretse agaragaze n'ibitaro babavurirwamo. Ibyo ni ibinyoma byambaye ubusa ahubwo n'izaso n'izo zakoze n'ingaruka zababayeho nizo barimo gukora kandi yabo nyine igenda ibapfana.
None se mwebwe mu ntambara mwatakaje bangahe?
Biragoye kugira ngo tumenye umubare w'abaturage bamwe gutakara.
Cyakoze ku ruhande rwa General Louis Nzabampima umuyobozi w'inyeshyamba za FNL zigwanya ubutegetsi bw'i Burundi nawe FARDC ishinja mu gufatikanya na Colonel Makanika mu kugwanya ingabo za Congo ziri mu Minembwe aranyomuza itangazo rya FARDC.
Makanika ari umukongomani kandi abo bariko baragwana nawe ari abakongomani natwe turi abarundi rero ntitwokwivanga muri izi ntambara kuko twava dusanga ariko turakora ibinyuranye n'amategeko twaba dufite ibyacu tuba turategura byo kujya iwacu mu Burundi ntabwo twoja mu bya Kongo nitwogwa intambara bibiri cyangwa se tuba tuzishobore. Rero abo bariko baravuga ibyo bariko bavuga amajambo batarange gutohoza bariko bavuga ibinyoma. Hariho abahinga ba ONU bakora ibyegeranyo bazominyuza nimwasanga mu byegeranyo bariko barakora bazosanga twebwe SNL hari uruhande rw'abatwigwane rwa Makanika turiko cyanye uruhande rw'abamayimayi.
Nubwo umuvugizi w'igisirikare muri sekiteri operasiyonere Sokola de Kapiteni Dieudonné Kasereka avuga yuko intambara ahagaze bamwe mu baturage bo mu Minembwe bavuga yuko bakomeje kugabwa ibitero aho bahungiye byashoni Maniragaba twavuganye nawe kuri telefone ari irundu.
Abaturage bo mu Gahoyera intambara birakomeye cyane ku Kivumu naho ko bararwana cyane Kurunondo ntatabariki ari habera abana batwirwaneho barahavuye donc bahavuye mu gitondo kare kare kuri Karongi naho intambara yiriwemo kuva mu gitondo ihagaze aya masaha mpaye ngo hamagara niho isa n'ihagaze ariko mayi n'iri n'ubu niho n'iri donc irahanganye n'abaturage
na Blaise Mable ni umuvugizi wa Mayi Mayi Biloze Bishambuke aranyamuzwe bivuga nabo baturage b'abanyamurenge ko Mayi Mayi ifatikanyije na FARDC muri iyi ntambara
ntabwo tugahanira tubafasha turahagaze turi iwacu tucunga abaturage bacu ibintu zabo ariko ntabwo turi muri iyo ntambara
kuva tariki ya 30 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2021 mu minembwe hadutse umwuka mubi hagati y'igisirikare cya Congo n'abaturage b'abanyamurenge ni nyuma yaho hari abaturage batanu barimo abagore bane barasiwe n'abasirikare ba FARDC bakorera muri brigade ya 12 ikorera mu minembwe Vedas Ngabo ku bwaradi ijwi rya Amerika ibuvira mu ntara kivuye
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nene cyo ku masonga hitangura kwa gatanu w'inondwi radio yanyu ijwi rya Amerika izo kwiza imyaka 25 itanguye kubashikiriza ibiganiro n'amakuru mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri indwi dutanguye ibiganiro vyacu bizoshimikira ahanini kuco iyo radio yashoboye gushika ko muri iyo myaka n'icitegekanya kuzoshika ko muri kazoza kagufi na kakure mu kiganiro maze kugirana na Etienne Karekezi atwara igisata c'Ikirundi n'Ikinyarwanda akaba ari mu bakozi batanguranye n'iki gisata mu mwaka w'1996 yatanguye asigurira igituma iki gisata caravutse
mu byukuri ni serivisi yatangiye kugira ngo ifashe abanyarwanda n'abarundi bari batatanye n'imiryango yabo bari baraburi ngendo hino mu rugo bitandukanye by'akarekezi bigari no hirya no hino ku isi nyuma y'intambara yabaye mu Rwanda na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda nyuma y'intambara n'ubushyamirane hagati y'amoko mu Burundi abantu baratataye ijwi rya Amerika ryatangiye kugira ngo rebe ko ryahunza abo bantu haba guhuza imiryango guhuza abanyapolitiki batavuga rumwe ndetse no kunga umuryango nyarwanda n'umuryango wa Nyakarundi
inyuma y'iyo myaka izo ngwano zibaye iyo jenoside ibaye ijwi rya Amerika ryaragiye rirakura bukebuke imyaka itanu imyaka cumi n'itanu iyo ntumbero yagiye irahinduka gute izo ntambara zigiye ziracureha imigambi itandukanye mwagiye murakomeza mukora yabaye ya
urebye gahunda zacu mpereye ko guhuza imiryango yahoranye n'ababo ibiganiro dusangira ijambo nazwa gahunda y'ikiganiro cy'urubyiruko ejo bite icyakurikiwe n'ikiganiro kindi cy'urubyiruko mu Burundi hari ibiganiro bijyanye n'ubuzima bw'imibereho y'abantu ibiganiro kurwanya sida twavuga n'ikiganiro kigezweho ngubu cyane cyane cya Murisa rw'irya Amerika dutumira abantu b'inzego zitandukanye bose bakagira uruhare n'ibiganiro by'urubyiruko ari ejo heza cyangwa se ikiganiro nakwita ko kibanda ku badamu muri iki gihe kugira ngo mube ko bafite uruhare rukomeye mu iterambere ry'igihugu cyabo ariko cyane cyane n'imiryango yabo muri make nicyo navuga ko iyubire abo bose ni yabo
Etienne Karekezi ijwi rya Amerika aho mushitse mu Kirundi n'Ikinyarwanda murahashima nimba muhashima ahanini mushimye iki ivyabagoye n'ivyahe hanyuma n'ingene muza murabirengera mu birengera gute
aha navuga ko mu itangazamakuru cyane cyane ko batwumva bari mu karere k'ibiyaga bigari so bwa mbere itangazamakuru rimeze mu nzira nyinshi cyane ko rivugwaho byinshi ku bibazo byabaye haba mu Burundi haba mu Rwanda ntabwo ryagize uruhare rushimishije mu bihe byashize icyo twashyize imbere ni ukumvikanisha neza ko itangazamakuru ryo kugira ngo ryubake igihugu ryubake abantu aha cyane cyane nashimira abanyamakuru bacu cyane cyane abakorera mu karere mufata umwanya mbashimire mbikuye ku mutima kubera ko bitanze cyane ku buryo burambuye bitanze cyane ku buryo tutabasha gusubiramo ngo tubashe kubashimira ku buryo buhagije ahanini ingorane nyinshi navuga twagiye duhura nazo nibo akenshi zagwagaho hari benshi bafunzwe hari benshi bahunze hari benshi muri bo ndavuga abanyamakuru babujijwe uburenganzira bwabo hari na benshi bahagaritse uwo mwuga kubera gutotezwa ibyo ko ari zo ngorane ahanini twakunze guhura nazo ariko sinanaguhisha ko natwe ubwacu dukorera hano ibibazo byo kuba twaterwa ubwoba ibibazo bijyanye n'uko hari abumva hari tutatangaza ngo bimenyekane hari n'abumva ko twatangaza uruhande rumwe ntidutangaze iby'urundi ibi byose ni ibibazo bihoraho mu itangazamakuru gusa ikintu kimwe nashimangira ni uko uburenganzira bwo gutangaza amakuru kimwe n'uburenganzira bwo kubona amakuru ni urugamba ruhoraho amaleta menshi ku isi ntiyifuza ko amakuru atambuka ari ukuri niyo mpamvu abanyamakuru benshi natwe turimo gutangaza ayo makuru kugira ngo tuyabone twemere kuyatangaza n'urugamba ntabwo ubwo burenganzira leta izabugwa ku buryo bworoshye akenshi ni ukubuharanira yewe no mu bihugu byinshi byateye imbere mu majyambere tuvuga ko bifite demokarasi isesuye abanyamakuru igihe cyose bahura n'ingorane zo gutara amakuru no kuyatangaza bijyana ndetse n'ingaruka zijyanye no gutanga ayo makuru cyane ko amaleta menshi yumva ko hari ibintu abaturage batamenya rero icyo twashingiye ni uko inkuru yose yaba nziza yaba mbi tuyivuga uko yakabaye
uwo murongo n'akarangamutima k'umwuga ijwi rya Amerika rigendera ko Etienne Karekezi atwara igisata c'ikirundi n'ikinyarwanda abandanya avuga ko vyoroshe kubahiriza ahanini kubera intererano y'impande zitandukanye aha Karekezi aranashimira izo mpande
icy'ingenzi dushyira imbere kuri rya Amerika ni uko dukorera abatwumva cyane cyane kugira ngo ufate uyu mwanya nshimire ibiganiro byacu kuva tugitangira imyaka 25 irashize iyubire iyo myaka ni iyanyu mwe mwatwumvise aho mwari hose aha ndavuga cyane cyane Diane abatwumvaga bari mu mashyamba ari impunzi abatwumvaga baraburanye n'ababo babashakisha abatwumvaga bari mu gihugu cyabo ariko batisanzuye abatwumvaga bari muri za gereza bafunzwe abahana uburenganzira bwa kimwe muntu abanyamakuru hirya no hino ku isi ndetse n'abantu ubwabo batigeza amakuru abo bose ni batuma n'ingorane twahura nazo twumva ko twazirenga tugakora twitanze nawe urabizi nawe uritanga ku buryo burambuye na bagenzi bacu hano bose turitanga ku buryo burambuye kugira ngo ayo makuru abashe kugera ku bantu agenewe nkaba rero ufashe uyu mwanya iyubire kugira ngo bose tubashimire ko tugira ingufu zo kugeza amakuru kubera ko twumva ko namwe mwitanga mwivuye inyuma mukaduha amakuru kugira ngo tuyatangaze muzabikomeze
ego abo nyine ushimira abanyagihugu babanye namwe iyo myaka 25 mwebwe mwarayibayeho ku ijwi rya Amerika yose ko mwatanguranye n'igisata Etienne Karekezi mubemereye iki mu myaka iri imbere ya kazoza
ejo hazaza hei serivisi nanone navuga ko tuzayikesha abatwumva ikigaragara ni uko isi tugezemo yabaye nk'umusozi umwe amakuru twatanga kenshi kuri radiyo cyangwa se ku rundi ruhande amakuru twatanga ku buryo bujyanye na mudasobwa imbuga ngarukanabumenyi aragira afata igisura icyo numva twahamagarira abatwumva cyane cyane abakiri bato bakoresha iryo koranabuhanga bakora cyane ubuhinga ngarukanabumenyi nababwira ko tugiye kwagura uburyo tubagezaho ibiganiro byacu ariko cyane cyane aribo duha ijambo twifuza ibiganiro byacu navuga radiyo yanyu ubwanyu mwagiramo uruhare rurenze tukumva ko twatangiye ari radiyo imyaka 25 ishize ariko navuga ko kimwe n'ibitangazamakuru bitandukanye ku isi serivisi y'ikirundi n'ikinyarwanda ku ijwi rya Amerika nayo irimo gufata indi sura twagura amarembo ku bijyanye n'imbuga mpuzamahanga kugira ngo tugeze amakuru ku batwumva dukoresheje cyane cyane za videwo turakoresha ibiganiro mbona nkubone mu buryo butandukana niyo mpamvu twifuza ko tuzibanda cyane ku bijyanye no guhagurukira podi z'amakuru dukoresheje Facebook, Twitter, Instagram ndetse na YouTube. Mwese rero ubwo ndabatumiye iyubire y'imyaka 25 namwe ahanini nimwe tuyikesha.
Ego, imbere yo kubasezera muri nondwi naho hari icyo mutegekaniriza abakunzi b'ijwi rya Amerika gushika kuwa gatanu muzohimbaza iyo myaka 25?
Guhereza uyu munsi ku wa mbere, icyo twavuga ni uko duteganyije ibiganiro bitandukanye kuva uyu munsi kunarwa kugeza ku cyumweru. Iby'akarusho ni ku wa kane no ku wa gatanu. Twifuza ko mwese mwagira uruhare mu kutugezaho yaba amajwi cyangwa se za video z'udushya tuberaho iwanyu, tukabisangiza abatwumva kuri Instagram. Andrew byose tubagezaho guhera uyu munsi ku wa mbere. Tuzagaruka cyane ku bijyanye n'imyaka 25 n'iyi yubire ya serivisi y'ikirundi cy'u Rwanda n'iyubire ya radiyo yanyu n'iyanyu.
Ego, Etienne Karekezi, twibutse ko mutwara igisata cy'ikirundi n'ikinyarwanda ku ijwi rya Amerika, mukaba muri n'umwe mu bamenyeshamakuru bakuriye kino gisata kigitangura imyaka 25 iraheze. Tubakeze twongera tubashimira kuri kano kanya muduhaye kugira ngo dushobore kuyaka.
Ndagushimiye Diane Nahazwe, nawe kandi ngushimira cyane kuko witanga mu gukora uyu mwuga, witanga utitangiriye. Nkaba numva neza ko iyi myaka iri imbere wowe uracyari muto bari muri serivisi, ko tuzakomeza gukorera hamwe cyane cyane kugira ngo uburyo twatangiye aka kazi n'intego twatangiranye zakomezwa, cyane cyane namwe mugira mwinjira mwuga ku buryo bukurikirana.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Makuru y'imikino na sport ubu naho duhereye mu Burundi, aho mu rwiserukira gihugu mu mukino w'umupira w'amaguru w'abadashikana imyaka 26 ubandanya imyiteguro y'ihiganwa rya Sekafa rizotangura itariki ya 17 za kuno kwezi muri Ethiopia. Bitegekanijwe ko bafata urugendo ku munsi wa gatatu w'inondwi. Dutanguye inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Ukwezi kurarangiye, uwo mugure mu myimenyerezo ibuye mu ntara ya Ngozi ku kibuga Rukundo. Jimmy Ndayizeye awumenyereza amenyesha ko abakinnyi biwe bigenjeje neza mu myimenyerezo, akizera ko bizogenda neza mu ihiganwa bagiye kwitabira kuko abakinnyi biwe nka bose atakibazo bafise.
Turiko turitegura neza gushika kuri no saha, abakinnyi nka bose bameze neza. Umukinnyi umwe niwe nuvuga yuko yababaye kuri entraînement yahijya ejo, murazi yuko twari dufite abakinnyi benshi ariko ubu twaragabanije tugumana abakinnyi 28. Ubwo twari tumaze nk'indwi yose dukorana, uravye ingene imyimenyerezo iriko iragenda, novuga yuko iriko iragenda neza. Turiko turitegura Sekafa neza.
Umumenyereza navuga ko muri rusange bimeze neza kubona bataronse inkino za kivandimwe, abona ko aragahaze. Amenyesha ariko ko ku munsi wa kabiri buca bafata urugendo bazogenda bakinnyi urukino rumwe.
Nibyo murabona yuko byahuriranye, hariho turno iri kwiraba ya Pierre Nkurunziza. Twaragerageje gukura hamwe imyitozo y'indwi, twagomba gukina match muri weekend ariko twararondeye rukino rwa kivandimwe rwa gicuti twarabuze, kuko murabona yuko hari indi turno iri kwiraba. Urabona n'indi migwi batubwiye ati niho tugitangura kwitegura, ariko ku munsi wa kabiri turize yatagihindutse ko dushobora gukina urukino rwa kivandimwe Bujumbura na Egrenoire imbere yuko tugenda.
Kugeza uno munsi ibihugu 11 nibyo bimaze kwemeza ko bizitabira iryo higanwa rizobera mu gisagara cha Darbahir mu gihugu cha Ethiopia. Muri volleyball naho mu nkino zo gusoza iri higanwa ry'i Bujumbura, umugwi wa Gakasumos mu bagabo niwe watahukanye igikombe utsinze Amical de Sportive de Bujumbura ku maseta 3-1. Kizigenza uwo mugwi akaba amenyesha ko babikesha ibikorwa kuko atawari yiteze ko bogera aho bari uno munsi.
Kuva ku ntango baritanze, turakora turakoresha inguvu zacu, turonka ikibanza cya kabiri muri shampiyona, ariko ku maturno agiye arakurikira twaragiye turakosora gato gato, dutwara kupe ya mbere n'iyi kupe igize kabiri, biboneka ko twakosoye cyane harimo n'ubuhinga bw'umukoshi kuko twagiye turamwumviriza impanuro aduha.
Mu bigeme naho igikombe cyatahukanywe n'umugwi w'igisirikare Muzinga utsinze Gender Light Club ku maseta 3-1. Kizigenza uwo mugwi w'igisirikare arashima ingene bagiye bayitwara uno mwaka.
Twe twarakoze ko dufitamenye Davidi batutose uko bikwiye kandi natwe turita uko bikwiriye, mva rero ingufu zizigiye hamwe tuzatukora ikintu gikomeye cyane.
Ngendakumana Claver arangwa ishyirahamwe rya volleyball mu gisagara cya Bujumbura arashima aho volleyball igeze ariko akabona ko hakwiye amahiganwa menshi kugira udukosa tumwe tumwe tucibonekeza dukosorwe. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana cyakuregwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda we atugirageze mu gisata cya sport mu gihugu cy'u Rwanda.
Mu mukino w'icyo cya basketball kuri wa mbere muri Kigali Arena i Remera haratangira irushanwa rihuza amakipe y'ibihugu mu cyiciro cy'abagore mu karere ka gatanu k'imikino muri Afrika. Intego y'iri rushanwa ni ugushakisha ikipe izahagararira aka karere mu irushanwa ryo guhatana igikombe cya Africa for Basket rizabera i Yaounde muri Cameroon mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka. Amakipe ane niyo yagiye guseruka muri imikino ya Zone 5 ariyo u Rwanda, Misiri, Kenya na Sudani y'Epfo. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda imaze amezi hafi atatu yitegura. Ku bakinnyi basanzwe bakina muri shampiyona mu gihugu imbere hongewemo abandi batandatu bakina hirya no hino isi nkuko bisobanurwa n'umujyanama mu birebana na tekinike mu ishyirahamwe ry'umukino wa basketball mu Rwanda Claudette Habimana.
Hongeyemo Houston akina muri Amerika, hongerwamo uwitwa Ramu Kiyobe Chantal akina muri Kenya, aniga muri universite yo muri Kenya, ni n'umunyarwanda kazi. Hongerwamo Murekatete Bella ni umunyarwanda kazi wiga muri universite muri Amerika akaba nayikinira. Hongerwamo Butera Hope nawe ni umunyarwanda kazi ukina muri universite muri Amerika akaba anakinayo anabayo. Hongerwamo Tiara Henderson ni umunyarwanda kazi ukina muri Romania afite nationalite ebyiri. Hongerwamo Sifa Ineza Joyeuse nawe wiga muri Amerika akaba anakinira ishuri yigamo.
Muri iyi mikino buri kipe igomba guhura n'indi hakazajya haba imikino ibiri ku munsi. Uwa mbere uzajya utangira isaa 9 z'igicamunsi, uwa kabiri ukazajya utangira isaa 12. Amakipe yose namara guhura hazakurikiraho imikino kimwe cya kabiri kirangiza aho ikipe ya mbere izahura n'iya kane hanyuma ya kabiri ikazahura n'iya gatatu. Irushanwa rya Zone 5 rizasurwa ku itariki ya 17 ukwezi kwa karindwi. Ikipe izaba iya mbere ikazabibonye uburenganzira bwo gukina Afrobasket y'abagore aho amakipe ikipe 12 azahurira muri Cameroon. Tunyarukiye muri volleyball, ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abakobwa batarengeje imyaka 20 irimo gutsindwa bikomeye mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'isi ririmo kubera mu Buholandi no mu Bubiligi. Ku ikubitiro mu mukino wayo kwa gatanu w'icyumweru gishize, ikipe y'igihugu y'u Buholandi yakubise icyuhagiro abangavu b'u Rwanda ku maseta 3-0, amanota 25-6, 25-5 na 25-6. Ku wa gatandatu ikipe y'u Rwanda iyobowe n'umutoza Christophe Mudahinyuka nabwo yatsinzwe na Brazil amaseta 3-0 biza kuba agahoma munwa kuko ku iseti ya gatatu abanyarwanda kazi babonye amanota 2 yonyine. Ejo ku cyumweru u Rwanda rwongeye gutsindwa na Argentine amaseti 3-0. Iyi kipe y'u Rwanda ya junior muri volleyball y'abakobwa irimo gutsindwa uruhenu mu gihe nyamara abakinnyi bayo mbere yo guhaguruka i Kigali bari bahigiye kwitwara neza bagatsinda amahanga.
Twatangiye kare igihe nk'amezi abiri twakoze to mu kigo twasa mu weekend tugakora tubaza n'igihe cyo kwitegura tuba hamwe. Twakoze neza rero duhagaze neza ikipe izajya ngiye guhangana n'intego tujyanye nk'ikipe niyo guhangana kujya guhagararira igihugu neza tugahagararira abanyarwanda muri rusange n'abanyafurika kuko duhagarariye Afurika mu makipe abiri tutayanseye gutsinda.
Uku kwitwara nabi mu gikombe cy'isi ni imwe mu ngorane komite nshyashya y'ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda ihuye nayo rugikubita. Mu myaka ine ishize nabwo komite yari imaze gutorwa muri iyo minsi yari yewe na Leandre Karekezi yasanganiwe n'umubatizo wo guterwa mpaga mu gikombe cy'isi cya volleyball yo ku mucanga mu bakobwa cyabereye i Vienne muri Autrichia. Icyo gihe intumwa z'u Rwanda zarakererewe zigera ku kibuga isaha y'umukino wari guhuza Brezil n'u Rwanda yarenze. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
akaba ari ntonga duce tuba turabangirira iganiro n'amakuru twatubafitiye muri kino gitondo. Dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire kuri micro mari 10 na Jewe Diane Linahazwe yakoze Facile Gebehu yavyegeranije mu kubasezera. Twongeye kubashimira kucizere mubandanya kugirira ijwi rya Amerika. Mwumvise ko izokwiza imyaka 25 itanguye kubashikiriza ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku munsi wa gatanu. Muzo dushigikire rero nkuko mwama mu kuduterera ivyumviro vyanyu mu biganiro vyacu bitandukanye bidasanzwe tuzobashikira.